Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vijye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu mwanya. Muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Amakuru ya hirya no hino ku isi n'ibiganiro bya radio yanyu tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zafatiwe icyorezo cya virusi ya corona. Nubwo ku isi hose havugwa iki cyorezo, amatora yarabaye mu Burundi kandi mu mutuzo nk'uko abikurikirana hafi babivuga. Yakiriwe ate hirya no hino ku isi?
Muri rusange naho hirya no hino hari abagiye barasotorana ikibazo cy'uko bisa nk'uko byagenze cyagenze neza. Amahoro utungane usa n'uko ari kwiye.
Uwo ni Mese Vansiriyeko ushinzwe ibibazo bya politiki n'ubutwererane mu rugaga rwa SNLD rukorera hanze y'igihugu rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Uwo ni Professor Marie-Louise Barichako uyobora ishyirahamwe ry'abagore n'abakobwa riharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Uretse abo Barundi hari n'ibihugu by'amahanga byafashe iya mbere mu gushima uko amatora yagenze mu Burundi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Tanzania, Kenya na Nigeria. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Guverinoma ya Palestina yahagaritse ubufatanye bwayo na Syria, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutasi mu mahanga. Palestina ibitewe n'umugambi wa Israeli wo kwigarurira ibice bitandukanye byayo. Umwe mugezweho na Thomas Kamirindi.
Mahmoud Alaloul, vice-president w'ishyaka Fatah rya President Mahmoud Abbas, ejo yatangarije ikigo ntaramakuru AFP ko ubufatanye bwa Palestina na Israeli ku kibazo cy'umutekano uhagaze guhera kwa kabiri nimugoroba. Naho Sayeb Erekat, umunyamabanga mukuru wa OLP, umuryango uharanira ubwigenge bwa Palestina Fatah ikomeyemo cyane, uri ku butegetsi i Ramallah, uyu munsi yabwiye abanyamakuru mu kiganiro yagiranye nabo ku buhanga bwa video conference, ati twafashe icyemezo ko ibintu bigomba guhinduka. Ubufatanye twari dufitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo twari dufitanye na Israeli, bwarahagaze. Tugomba kwicungira umutekano n'umudendezo w'abaturage ba Palestina ubwacu twenyine. Erekat yasobanuye by'umwihariko ko ubufatanye bafitanye na CIA yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahagaze kuwa kabiri nyuma y'ijambo Perezida wa Palestina yagejeje ku baturage be. Uwo munsi ku mugoroba Perezida Abbas yatangaje ko umugambi wa Israeli ibishyigikiwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abivuga wo kwigarurira ibice bimwe na bimwe bya Palestina birimo ikibaya cy'uruzi rwa Yordani byerekana ko amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu 1993 i Oslo muri Norvège n'ibindi byemezo impande zombi zumvikanyeho bitagifite agaciro. Ati natwe abanyapalestina ntidushobora gukomeza kubyubahiriza twenyine gusa n'ubufatanye dufitanye mu by'umutekano na Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika burahagaze. Israeli igenzura inzira zose zinjira muri Cisjordania. Gufatanya na Israeli rero bikenewe igihe cyose ku bicuruzwa byinjira muri Palestina n'ingendo z'abanyapalestina ubwabo, ndetse n'iyo President Abbas ubwe ku giti cye agomba kuva i Ramallah, umurwa mukuru wa Cisjordania na Palestina, agiye mu wundi mujyi uwo ari wo wose wa Palestina. Abahanga mu by'umutekano mpuzamahanga nka Tarek Bakoni wo mu kigo cyitwa International Crisis Group basanga rero bidashoboka guhagarika ubu bufatanye gutya rimwe kuri rimwe.
Venezuela ivuga ko ubwato butwaye ibitoro bwa Irani buzoherezwa n'igisirikare cyayo. Fidel Niyongabo.
Igihugu cya Venezuela cyatangaje ku munsi wa gatatu w'igisirikare cyacyo kirwanira mu mazi no mu kirere kizoherekeza ubwato bw'igihugu cya Iran buzanye ibitoro bikenewe cyane mu gihugu. Inyuma y'uko abategetsi ba Iran bagabishyize ko hazoba inkurikizi hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zobuze ubwo bwato bushyika iyo bwiye. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yabwiye itangazamakuru rya Leta ko biteguriye ibishobora gushika byose. Yashimiye igihugu cya Iran gicuditse n'igihugu ciwe mu buryo bwose kibandanya kumushigikira mu gihe ahanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Venezuela nicyo gihugu gifise mu butaka bwacyo amatungo menshi cyane y'ibitoro ku isi, nyamara uburyo bw'icyo gihugu bwo guhingura ibitoro ntibukomeye cyane. Leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yafatiye Venezuela ibihano bigenewe guhagarika ibitoro biva muri Iran n'ivyo icyo gihugu gishorera hanze. Mu ntango z'ukwezi kwa kane leta ya Amerika yatangaje ko yongereje ibikorwa zo kugenzura amazi yegereye Venezuela mu kurungika ubwato bw'ingwano mu mazi y'ibahari Atlantique yegereye icyo gihugu. Ibitoro bivuye muri Iran bizoba bishitse muri Venezuela mu gihe icyo gihugu gifise ikibazo gikomeye cyo kubura kw'ibitoro mu gihe kiriko gihangana n'ikiza cy'umugera wa corona.
Kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubucuruzi bwongeye kugururirwa imiryango uhoro buhoro. Geoffrey Mutagoma.
Mu byumweru 9 bishize abakozi bagera kuri miliyoni 38 n'ibihumbi 600 muri Amerika batangarije ibiro bishinzwe umurimo ko batakaje akazi basaba ubufasha bwa leta. Bivuze ko muri miliyoni 164 z'abakozi babarurwa muri Amerika hafi umwe muri buri bakozi bane nta kazi afite. Abakuru ba za leta 50 zigize Amerika batangiye kudohora kuri amwe mu mabwiriza bemerera ubucuruzi gukingura imiryango. Ariko kwambara udupfukamunwa no guhana intera hagati y'umuntu n'undi biracyari bwiriza rya ngombwa. Nubwo ari uko bimeze muri leta zimwe na zimwe ubuzima busa n'ubwatangiye gusubira uko bwari bumeze mbere y'ikiza cya COVID-19. Gusa intambara y'ubukungu iracyari yose. Abahanga mu by'ubukungu baravuga ko mu mpera z'umwaka utaha Amerika izaba igifite abarirwa ku 9.5% badafite akazi. Abo babarwaga kuri 14.7% mu kwezi gushize, ariko bakemeza ko mu byumweru bibiri biri imbere bazagera kuri 25%. Ubukungu bwa Amerika bwamanutse ku rugero rwa 4.8%, ariko uwo mubare wari uwa mbere y'uko ingaruka z'ikiza zikaze umurego.
Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirenge, Geoffrey Mutagomana, Fide Nyongabo kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Inshuti banywanyi ni kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amatora ya perezida ay'abadepite mu nteko ishinga amategeko n'abajyanama baza komine mu Burundi ubu yagiye Marika. Mbere y'uko aya matora akorwa hari bamwe mu Burundi imbere ndetse n'inyuma y'igihugu bumvikanishaga ubwoba n'impungenge. Ese umunsi umwe nyuma y'aya matora abaye byifashe bite mu gihugu? Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu barindiriye ibyavuye mu matora babandanije ibikorwa uko bisanzwe. Aho isoko ry'Ijwi rya Amerika ryaciye mu barabara y'igisagara cya Bujumbura rivuga ko uruja n'uruza rubandanya, ariko abantu ntibari benshi cyane kubera bari umunsi mukuru w'iruzuka rya Yezu mu ijuru bavuye gusenga baca bajya mu mazu yabo bakaruhuka. Ariko kandi bigaragara ko ubwo babutabuze muri bo nk'igihe cy'amasaha y'umugoroba uruja n'uruza mu barabara ruragabanuka. Bamwe mu banyagihugu batifuje ko Ijwi rya Amerika ribafata amajwi yabo bavuga ko ku murango umutekano abari wose ubwo bari impungenge ko byibonekeza mu ijoro abasoda n'abapolisi binjira mu barabara bitwaje ibikoho biremereye. Ibyo bituma abantu benshi begera imihana yabo hakiri kare bikagira n'ingaruka ku basanzwe bikorera utwabo. Abadanaza b'umunywero bavuga ko kuva ku mugoroba wo kuva haba amatora abantu bahora baronka bagabanutse cyane. Arabibaza ko bifatiye ku itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni ku bijyanye n'icungwa ry'umutekano muri kino gihe.
Uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubira ku muhana cyane ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi cyane udumidumbi
Ikindi gituma abantu batekerwa n'ubwoba ni kena rya internet n'ubu rikibandanya ukuguma mu mazu. Abantu bashoboye guhanahana amakuru bituma abantu bagira impungenge ku mutekano wabo.
Twikeka yuko abamo akantu k'akavuyo gato none ata makuru ariko arahanahana mba twabigenza gutyo. Ariko urumva naho hoba mu bintu by'akapfurumayi ntitumenye ibyahabaye. Nicyo gituma rero tuvuga ati cy'imihoro hakorwa ibintu byinshi ntitubimenye. Ugasanga na ya matwi ntariko agenda neza kubera cy'imihoro. Nicyo kintu cyo gutumira na cyo nyine niko kirabaho neza neza icyabitumye.
Ku banyagihugu ibintu birumvikana kandi nk'uko imenyeshamakuru bidatangaza ku mwanya ibiharuro by'amatora. Uyu munyagihugu wo mu ntara ntara hagati mu gihugu abako bitandukanye n'amatora yahoraba
kare mu matora yahetse uko byagenda birashika mu makomini uko byaba bingana kose bagenda batera bavuga ibiharuro bavuga bati mugambwe imbere n'uyu ubugira kabiri n'uyu ariko ubunye urumba baravuga gusa gene bariko barashikana ibikoresho ariko ntari kigira ibigera bavuga muri komini bageze ko ikabasha batubwira ku bikoresho bishize biriko birashika hasigaye ibyo mutumba mike ya canke byatse byose akavuga ko atangwe guharura mugandi
Ikigo kigenga inyifata y'amenyesha makuru mu gihe cy'amatora rirababuza mu ngingo yaryo ya 10 ko batangaza ibiharuro byaba by'inyifata kibanza cyangwa ibya nyuma kiretse ibyo bahawe n'umugiseni ibyo biruko mu gihe ikirangamisi kigenga amatora cyo mu gwi cerekana ko ibiharuro by'inyifata kibanza ku byavuye mu matora bizotangazwa itariki 25 na 26 z'ukwezi kwa gatanu no kuvuga inyuma y'iminsi 5 habaye amatora ibiharuro ntabanduka navyo bikazotangazwa itariki neza ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene ariko rero urongoye umugwiseni kazise yatanze urusha kwamenyesha makuru mu makuru nandi bamenyesha makuru ko bashobora gutangaza ibiharuro byo kugwego rw'amakomine mu gihe bahejeje guharura ivyo mu matora y'ikibanza cy'umukuru w'igihugu ayabaje na bamakomine n'abashinga amateka bakayatangira icyarimwe ariko ku banyagihugu bamana ko ikenagira inyamakuru vyigenga bikorera mu Burundi ahanini ariyo ntambamye yo gushobora kuronka amakuru nyayo kandi ku gihe
kubujyo igihe turimo kitabyorohereza igihe byabahije hari hayandi amaradio yigenga abitanga kubujyo ugira bimenye kibiriraho mugubu unye barashinze itegeko yuko byose bizotangazwa na seni
Abakandida b'imigambwe Uprona yazanye ukwikukira na Frodebu yatangije intwaro rusange mu Burundi bamenyesha ko nubwo bafite ibyo banenga umugwiseni nta mpamvu n'imwe yatuma ibigiye kuva mu matora bitera umwiryane mu gihugu Eroje wirika neza
Kuri uyu wa kane nkuko amakuru ava mu ntara zitandukanye byemeza hari kohegeranywa ibitigiri zavuye mu mabiro y'itora ijwi rya Amerika ryamenyeye ko hatari hake hagati mu gihugu amasandugu yavuye mu mabiro y'itora mu duce turi kure y'imigwa mikuru y'amakomine yashitse mu migwi y'amakomine itunganya amatora sesi mu bucagucagu cyo kimana ku murango mu gihe cyo kuri uyu wa gatatu abanywanyi ba SNL umugambo gahanganye na CNDD-FDD bakomeje guhagarikwa hari n'ahabaye imanza zikibiriraho nko mu ntara za Kayanza mu buraruko bubanza mu burengero na Rumonge mu manuko bushyira burengero Hamwe hamwe manza zararajwe kubera tamasura nko mu Rumonge naho abanywanyi bagera kuri 9 b'umugambwe SNL barezwa eka n'abaserukira bigenga haraho bafunzwe nko hagati na hagati mu ntara ya Gitega bahejeje gutora abakandida bigenga cyo kimwe n'abandi bagize cyo bashikirije abarundi uhereye kuri Dieudonné Nahimana muto mu myaka kurusha abandi
uko byogenda kose mu gihe cy'amatora nuko abarundi n'abandikazi bose batahura yuko atakintu na kimwe gifite agaciro nk'amahoro n'umutekano ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu butunga kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe cyo tuma ari murundi akomereka cyangwa murundi apfa azira gusa yuko bamwe bemeye cyangwa abandi batemeye ibijyanye n'ibyavuye mu matora ariko kandi abafite uburenganzira twarungitse mu kuduserukira mu mabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bushobora gukurikirana neza ingene biko biragenda nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hari amategeko aritunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe ibyo batagenze neza kugira ngo dushobore gukosora
ukwirinda kari kose na gasonsi ndimwo umukandida wa Iprona nibyashigikiye zahije gutorera mu nyakabiga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura havuka
kwanga amatora n'uburenganzira bw'umuntu wese kuyajamo n'uburenganzira bw'umuntu wese uyagiyemo kuyagendamo neza uyavuyemo kuyavamo neza udahunganije umutekano kiragusha n'igiba kubwashi twebwe tubura tuti uko bigenda kose biguma bigora twebwe cyane cyane nk'umugabo w'abasikanikana n'umugabo udasanzwe udasanini imigambwe ushobora kwigenza gushaka turafise ingendo y'iwacu cyane cyane gukingira igihugu uzotsinda twebwe tuvuga tuti utsinze atsindire bose natsindeho nibitwura muri exclusion ya seni nibiteriteka igihugu yari kuba byiza seni yuguruye imigambwe yose hamutsinda agatsinda azi ko yabitsinze neza atakariganwa muhugu ubutsindwa akibonera ko yatsinze abarundi babwiye ko batekana bakarindira ibiva mu matora
Ugutekana na Leonce Ndakumana ni byahamagarira bose uwo mukandida wa Frodebu amaze gutora mu ntara ya Bujumbura avukamwo yabiganiriye itangazamakuru
atanya gukira ko twese dutegereje kukibanamo mu budasabwacu tukacubaka tukagisana tukacubaka kikadukingira natwe tukagikingira kikatubera umubyeyi natwe tukira ababyeyi kidasubiye kumva abantu biriko barakubitwa ntidusubire kumva abantu biriko barahunga sibe kumva biriko barangazwa ntidusubire kumva abantu bicwa n'ubukene bicwa n'inzara bicwa n'ubushomeri igihe gihugu gisa n'inzo byose tubisabikanye mu mahoro n'umutekano cyangwa amatora ashobora gutuma abantu bicana cyangwa amatora ashobora gutuma abantu bahunga cyangwa amatora ashobora guhisha ishusho mbi igihugu cyacu cyangwa amatora asubiza iteka igihugu cyacu kiri mu gihugu cyifashe cy'igihugu cyubashe icyo twese tuje hano twubake iki gihugu tubane neza kuko ntabwo tuzoshirana icyo kuntu
rero rya buri kaneza ijwi rya Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye ko Abarundi batunganyije amatora y'ejo kuwa gatatu ya perezida, ay'abadepite mu nteko ishinga amategeko n'ay'abajyanama baza komine. Fidel Niyongabo.
Kigira cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika ku bibazo biraba akarere ka Afurika, Tibo Pire Nagi Junior, mu butumwa yashikirije kuri wa gatatu asaba Abarundi kubumbatira amahoro muri ibi bihe by'amatora. Ubwo bwiwe rwa Twitter yagize ati: saba Abarundi kuguma kuco biyemeje cyo kubumbatira amahoro muri aya matora yabaye agana kuri Repubulika ishingiye kuri demokarasi no kuba bitabiriye ayo matora. Basaba kandi impande zose z'ayo matora kwirinda icyo cyose cyabatera gusotorana mu minsi iri imbere.
Hari ibindi bihugu by'amahanga bishimagiza uko amatora ya perezida, y'abadepite mu nteko ishinga amategeko n'abajyanama b'amakomine yakozwe ejo kuwa gatatu mu Burundi. Muri ibyo harimo Ububiligi, Tanzania, Kenya na Nigeria. Ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda, Pierre Claver Niyonkuru.
Amatora y'umukuru w'igihugu ari bashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye mu Burundi ku munsi wa gatatu ntandorereze mva makungu zarimo. Icyo bikoze hari ibihugu byarungitse indorerezi zivuye mu buserukizi bw'ibyo bihugu i Bujumbura. Ambasaderi wa Kenya mu Burundi Kenneth Vitisia yari yagiye ahatoreye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi igitega. Kenneth yabwiye abamenyesha makuru ko amatora yateguwe neza, agahamagariye Abarundi kuzokwakira neza ibizoyavamwo.
We have witnessed a peaceful campaign period and today we are witnessing
ati kuva mu gihe cy'imyiyamamazo twiboneye n'amaso yacu ukwiyamamaza mu mutekano. N'ubu twiboneye abantu bariko baratora mu mutekano ntangere. Icyo dushaka kwibutsa Abarundi ni uko amatora aba umunsi umwe gusa, ariko ubuzima bw'igihugu bukabandanya mu minsi ikurikira. Nicyo gituma bakwiye kwemera ibija kuva muri aya matora, hanyuma ubuzima bukabandanya. Kenya n'akarere turiteguriye gushigikira intambwe y'iterambere n'amakungu yemere ko uyu munsi ukomeye mu guteza imbere demokarasi mu Burundi. N'ubuserukizi bwa Tanzania Bujumbura bwararungitse intumwa. Uyu mufasoni arashima ko ayo matora yabaye mu mahoro.
Watu ni wengi na wametulia kabisa, wanasubiri kuchagua viongozi.
Abantu ni benshi, baratekanye, bararindiriye kwitorera indongozi zabo. N'icuka ni ciza. Turasaba ko ibiva mu matora byo kwakigwa mu bugwaneza, kuko amatora yakurikije n'ibikenewe byose. Twinjiye n'indani kuraba dusanga abantu bariko baratora atabo bahagaze ku gikano. N'ibyavamo rero bazoba babigizemo uruhara, baje kubyakira uko nyene. Intumwa y'ubuserukizi bwa Nigeria nayo ibona ko amatora yabaye ari intambwe ya demokarasi.
Logistics by the CENI has also been very good.
Ibikoresho by'amatora byari bihari, byumvikana ko ari intambwe ikomeye ku Burundi. N'abanyagihugu bakwiye kuryoherwa n'ibyo bacitse ku uyu munsi. Twizeye ko iyi ntambwe ya demokarasi izobandanya ishimangirwa mu gihugu. Naho biri uko abanyepolitike batitavye ayo matora kubera bahunze igihugu, bobo babona ko ayo matora atarukiza azozanira igihugu. Charles Nditije atwara ishami ry'umugambwe Ipronari tavuga rumwe na leta n'umwe muri abo.
Aya matora ntaciza, ntarukiza, ntamuturama, kumarira n'amaganya Abarundi bamaze mu myaka n'iyindi, cyane cyane kuva mu mwaka w'2015. Aya matora abaye mu gihe imigambwe myinshi yasambuwe, amashami atari inyungu za politiki ariko kuko amaradiyo yigenga yarasambuwe, ababa abakuru b'imigambo myinshi amashami yigenga n'amaradiyo benshi barahunze, hamwe n'isinzi ry'Abarundi bashika hafi igice cy'umuriyondi bari hanze. Byongeyeho kandi abari mu bihugu hari iterabwoba, hari ubwicanyi, baranyuruza abantu bagafungira abantu ubusa, na cyane cyane abatavuga rumwe leta duhereye ku mugambwe SNL kuko ari wo batinya. Iryo terabwoba mara ribo byaragaragaye mu kwiyamamaza ikano ku munsi w'amatora abantu barapfunzwe bamwe barakubitwa abandi baranyuruzwa
umugwi w'ishema mpuzo makungu ONI ukora amatohoza ku Burundi unga muri iryo Dudu Dien atwara uwo mugwi abona ko ayo matora yabaye mwihonyangwa ridasanzwe ry'agateka kazi na muntu nkuko abahinga b'uwo mugwi bari babivuze imbere y'uko aba
la première critique c'est que les libertés fondamentales qui garantissent des élections libres, indépendantes et crédibles ne sont pas respectées donc.
Atyare makenga fatiye ku ntambwe zitatu tubona. Icambere nuko ibyankenerwa kugira ngo habe amatora yigenga abari mu muco kandi yizewe bitigeze bikurikizwa. Harabaye ubwicanyi abafungwa n'ababuzwa ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro. Icakabiri nuko inzego zijejwe gucungera no gutunganya amatora zitigenga kuko zitamikwa ijambo n'ubutegetsi. Ubwanyuma nuko atandurereza iva makungu zihari zabizo mu karere iza Afrika canke iza ONU kubera iyo makenga abanyapolitike bahunze bafise umwitwarariko kwazo hava haduka imvururu inyuma y'amatora kubera bamwe bashobora kwanka ivyayavuyemwo igihugu c'Ububiligi kibicicije ku bushikiranganje bw'imigenderanire gihamagarira Abarundi kwirinda ico cose co bakwegera mu bugizi bwa nabi bufatiye ku kutemera ivyavuye mu matora umugwiseni utegura amatora watangaje ko ivyavuye muri ayo matora bizomenyekana neza inyuma y'indwi imwe itariki 2026 z'uku kwezi Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ku ruhande rwabo bamwe mu banyapolitiki b'Abarundi hanze igihugu bari mu rugaga SNARED rutavuga rumwe na leta y'u Burundi bashima ukuntu ayo matora yabaye mu mahoro no mu mutekano. Nibyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Mamese Bansubiyeko ushinzwe ibibazo bya politiki n'ubutwererane muri urwo rugaga.
Muri rusange naho hirya no hino hariyo abagiye barasotorana ikibaza yuko bisa nk'uko byagenze neza amahoro ubutungane
hari amakuru yari yatangajwe avuga ko ayo matora ari kubamwo intambamyi nyinshi cyane rwose ku bwanyu icatumye aba mu mutekano niki
ngibuze ko Abarundi baramaze kubona yuko ibyo gusotorana atabushikana kandi wibeje neza ngira ngo urabona yuko kambwe uri ku butetsi nawe nyene waragerageje bintu byo guhumuriza iyo wumvirije amajambo yavuzwe ari wahiganikwa ku ruhande kwa CNDD-FDD ari wahiganikwa ku rubanza kwa CNL bose bagumye bahamagara abanywanyi babo babwira ati nyabuna tugenze buhoro turi ko duhiganikwa iza politiki turi ko duhiganikwa ibyo guswana tuguma turi Abarundi ntidushaka gusubira gusesa amaraso muri iki gihugu hanyuma mugabo ibyo Abarundi abantu bose abarundi gusa ahantu hose hari aho usanga abakiri bato bashyiramo akantu kakanyarikabo cyangwa ugasanga harimo abarenze urugero kugira ngo berekane yuko bayobotse kanaka na kanaka ibyo rero umuntu ushaka bishyira ku ruhande dufatane ni uko amatora yarabaye amatora yarangiye ubu turindiriye ikizovamo ngira ngo twese umwe wese ahari yarashoboye gukurikira buhoro buhoro ingene ukwiyamamaza ko agiye kuraba abantu ari benshi abantu ahanini barumviriza ahantu ahanini barataha ku mutekano iyo ni intsinzi ya mbere ikomeye kuko mu bihugu fatiye mu bihugu bya Afurika ni hake ibi byabaye bishika cyane cyane kubona uhora atwaye Burundi yagize ati jewe sinza guhiganwa ndaretse abandi batiganwa.
Muravuze ko amatora yagenze neza, muravuze ingingo nziza yafashwe n'umukuru w'igihugu, none ku ruhande rwa SNARED abategetsi b'urwo runani bazotakwa ryari?
Ntituraronka umwanya wo gusubira kwicarana ngo tuganire turabe ibintu bija ahanini bikaba bitewe n'izi ngorane ziri ku isi yose zijanye n'ikiza ca COVID-19 ariyo coronavirus. Ndibaza yuko mu minsi iza nibamara ku makoraniro yasubira kuboneka abantu nibasubira kuronka uburenganzira bwo gushobora gutembera gushobora guhura ibyo n'ibibazo tuzoheza tukigira hamwe hanyuma mukaba hanini ndibaza yuko ari hamwe aya matora yobandanya akarangira mu mutekano hanyuma umutegetsi mushasha akamushikiriza umutegetsi tukabona nta bintu by'amaruru bipfuye mu ndibatsa kandi se niko hari benshi tupfuza gusubira mu zabo icyo gihugu c'abarundi barimo guma kandi kurunzi ntibiteye igomwe nabo buhoro kandi bafite ubuzima bagoye ngira ngo umwe wese ahari azogerageza uko ashoboye afashe kugira ngo abarundi basubire bashe kubaka igihugu cyabo.
Mamesa basubiye ko murakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Mugenzi wacu Frederic Mundikije yavuganye na Professeur Marie-Louise Balichako urongoye ishyirahamwe ry'abagore n'abakobwa riharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Professeur Balichako uri i Kigali mu Rwanda yakiriye ate ayo matora?
Bashe kurangwa ibanga ryabo ryo kuja gutora abitaze amatora ku bwinshi kubera ku gace tubona byari ari byiza ko bitaze amatora uko byagenze hariho bimwe bimwe bitagenze neza cyane nk'uko twagiye kushakira amakuru abona muri Korea ari kure mugabo muri byose na byose amatora yarabaye kandi bikikiza ku Burundi.
Kamumotera nk'umutetsi azogira amahirwe agatorwa muri amatora abaye ejo ku munsi wa gatatu ibintu mubona uyu mutetsi wese uzotorwa wari wese ibintu mubona yurangura mu minsi ijana iwe ya mbere eka ibintu nkoramutima bikwiye kurangurirwa abarundi muri iki gihe n'ibihe?
Nkoramutima bikwiye kurangurirwa abarundi ubwa mbere ni kugerageza amahoro n'umutekano bigasubira bikabaho mu Burundi abarundi bacishije bakizana hanyuma igihugu aho kimaze iminsi kurabona twese ubukende bubiho ibintu byinshi bikagenda neza uwo muntu uwo ari we wese yongerageza agasubiramwo agasubira agatanga neza ibyerekeye igihugu kucubaka kugisubiza ku nzira no kugisubiza hamwe na ya n'ibindi buryo mu makungu uno munsi uburundi bukugwe neza uno munsi amahoro ari mu Burundi abana b'Uburundi bishiwe bigane batahe abarundi bahunguke byose bishire mu buryo hanyuma ubwicanyi n'ukuri ubwicanyi buhebwe mu Burundi abarundi babanye nk'abana b'igihugu kimwe iterambere ry'igihugu ariko amahoro abonetse iterambere ryoza ari uko umurundi wese ashobora kuryama akabyuka atikanga ko asanga bamuteye.
Muravuze ikibazo cyo gutahuka eka ikibazo cy'amahoro n'umutekano ikibazo cy'abarundi bari hanze y'igihugu nk'uko mubizi hariho abarundi barenga 400,000 bari hanze y'igihugu eka namwe mukaba muri hanze y'igihugu muri iki gihe ikintu nk'umutetsi mushasha leta nshasha yokora kugira ngo cyizeze impunzi cyanke abandi batetsi bose baba hanze y'igihugu muri iki gihe ni nk'ibi
bigoye bigoye agatoyi umurongozi wese yoba yifuza ineza y'igihugu uramubona akabibona akabivuga nta muntu n'umwe yifuza ikindi kintu atari icya mbere na mbere amahoro mbega hajya muri kiriya gihugu iwacu ubwo nosubirayo sinicwe si inkorerwa ikibi sisubiye gukorerwa ya mabi sisubiye gutotezwa ibintu bene ibyo n'ibintu bisanzwe byicitswe mu ngiro bizoboneka twese turamenya ko mu Burundi hatekanye ntihadatekanye aho turi hose ikintu cya mbere rero ni uko amahoro yogaruka mu gihugu agateka kabina mwumva agasa neza hanyuma igihugu kikuguruka ujejwe igihugu arerekana ko yiteguye kwakira abahinguka cyangwa atabyiteguye muri icyo gihe rero bikaboneka mugana ikintu cya mbere twese twifuza ni kubona n'abandi bari mu gihugu batekanye babanyeho batagira ubwoba badahamutse badakiye kijya gushika nk'uko n'ubiriko biraba muri uyu mwanya mu Burundi b'Abarundi bari mu Burundi byatari mu Burundi usange bikwega iri rero kuko mu Burundi urabizi amatora yama ari umwanya wo gukwega indwana iminsi yose nta wemera ko yatsinzwe amatora nta wemera ko yarushijwe iminsi yose usanga bikwega iri rero.
Professeur Marie-Louise Balichako murakoze cyane rwose kuba mwahaye ikiganiro Radio Ijwi ry'Amerika.
Nshuti rero mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha n'ahantu humurije ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru kuri mikoro ngari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mukomeze kandi guhashya icyorezo cya virusi ya korona.